Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
N'abantu batangaye kubona bashobora kubona bariko bararabaho bokubaka ikibanza cy'ishure y'imyuga bagaca bubuka ahantu hahambwe abantu bangana gutya.
Uyu ni buramatari w'intara ya Mwaro mu Burundi, Jean-Marie Nyakarerwa, ku magufa y'abantu bishwe kera yabonetse muri zone Makamba, komine Rusaka. Ni mu makuru yo mu biyaga bigari mu kanya. Amakuru arimo kandi ishyingurwa ry'umurambo wa Emmanuel Niyonkuru wari umushikiranganje ajejwe ibidukikije w'u Burundi n'icyunamo cy'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa. Aya makuru arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, nateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Barack Obama yashikirije ijambo ku mugoroba kuri uyu wa kabiri, ijambo ryo kurangiza ibiringo bibiri yari amaze ari umukuru w'igihugu. Perezida Obama yashikirije ijambo ryiwe rya nyuma nk'umukuru w'igihugu muri Leta ya Chicago asanzwe aturukamwo, ahari abantu ibihumbi bari bitabiriye icyo gikorwa. Ijambo Perezida Obama yashikirije yagarutse ku bikorwa yaranguye mu kiringo cy'imyaka 8 yari amaze arongoye igihugu, bimwe muri byo akaba ari bijyanye n'ubutunzi bwaduze mu gihe yashitse ku butegetsi bugeramiwe, ibikorwa bijyanye no kurwanya iterabwoba, kurekurira abipfuza kubaka bose no kurwanya ihingurwa ry'ibigwanisho ruhanyanganda mu gihugu cya Irani. Perezida Obama yatangaje ko mu gihe ari karabisikanya mu mutekano n'ugiye kumusubirira, demokrasi ya Amerika igaragarira mu migambi yubahiriza abanyagihugu. Muri iryo jambo ryo gusezera nk'uko abi ibiro vyiwe byaryise ngo nakagaruka, Perezida Obama yafashe umwanya wo gushimira bamwizeye, ashimira umuryango wiwe, yongera ashimira icegera ciwe Joe Biden mu kuvuga ko igena ryiwe ryabaye ingingo ya mbere nziza yafashe. Muri iryo jambo Perezida Obama yatangaje kandi ko yizeye ko nubwo agiye adahejeje urutonde rw'imigambi yiwe yose, yizeye ko uwo we n'abamufashije bose bagize uruhara mu kubaka igihugu kizorera urunganwe ruzokurikira. Perezida Obama akazobisikanya na Donald Trump agiye kuramutswa Amerika itariki ya 20 z'uku kwezi kwa mbere. Donald Trump akazoba ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika agira uwa 45. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sentare yashashe mu rubanza rw'ubwicanyi bwabaye ku banyagihugu amajana bo mu bwoko bw'aba Herero n'abanama bo muri Namibia. Ubwicanyi bwakozwe n'abakoloni b'Abadagi bugafatwa nk'ihonya bwoko rya mbere ku mukinjana cya 20. Inyuma y'ikinjana giheze ubwo bwicanyi bubaye, Vekwi Rukoro aturuka muri Namibia asanzwe ari nawe ari karaburanya Ubudagi, amenyesha ko ari hamwe Ubudagi butemeye ko abaturuka muri ayo moko yiciwe ababo baseruka mu biganiro hazoba ingaruka mbi ku bijyanye n'imigenderanire. Rukoro amenyesha kandi ko we na bagenzi we bazoremera Ubudagi gushika bwagiriwe n'ivyaha byo mu ngwano. Gushika ubu Ubudagi ukaba butaramenyesha aho buhagaze ku bijyanye no kwemera ico caha cyo kimwe no kugirana ibiganiro n'imiryango yabiciwe. Yamara umushikiranganji w'Ubudagi ajejwe imigenderanire n'andi makungu akaba yaratangaje mu myaka 2 heze ko icyo kibazo hageze ko kija mu minwe y'amareta y'ibyo bihugu uko ari 2. Muri Sudani y'umanuko, abanyagihugu bo mu karere ka Magwi bamenyesha ko gukoresha amabarabara makuru ava mu gisagara cya Torit bishobora kubangamira ubuzima bwabo. Yamara ko ingingo leta iheruka gusohora ku bijyanye no kubuza abakoresha iyo nzira gusubira kuyicamwo bizobangamira kurusha ubuzima bwabo. Ingingo ya leta yo kubuza abanyagihugu gukoresha iryo barabara yasohotse ku munsi wa gatanu inyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana kuri uyu w'Imana. Abantu bitwaje ibigwanisho bakaba kandi barishe abadandaji babiri mu gihe bariko barunguruza ivyimburwa vyabo. imigambi n'ivyipfuzo vya prezida Yaya Jammeh wa Gambia kubijanye no kugerageza kuguma ku butegetsi bisa nibigenda bizimangana abashikiriza manza batanu baturuka muri Nigeria na Sierra Leone bari bakenewe kugira bemeze sentare nkuru y'igihugu cha Gambia ntibitabiye urubanza rwari rutegekanijwe kuba I Banjul ku mugwa mukuru wa Gambia kuri uyu wa kabiri ubwo rubanza rwari rugamije kugira ico rushikirije kubijanye n'icyifuzo cha prezida Jammeh cyo gutesha agaciro ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse ni mu gihe amakungu aza yaremanze ko Adama Barrow bahiganwa ari we yatsindiye ayo matora amakungu agasaba ko president Yaya Jammeh akinjura kuri uyu wa kabiri ubucamanza bwa leta z'umwe za Amerika bwaciriye urubanza rwo gupfa umusore w'imyaka 22 azwi ku izina rya Dylan Roof yagirizwa kuba yarishe abirabure b'abanyamerika 9 basanze mu ishengero muri leta ya Caroline y'Umanuko mu mwaka w'2015 mu rwandiko yasohoye Loretta Lynch umushingwamanza mukuru wa leta z'umwe za Amerika yatangaje ko atagishobora kugarukana ubuzima bw'abantu 9 bishwe n'uwo musore yamara ko yizeye ko iyo ngingo izofasha mu gisagara cha Charleston ahabereye ubwo bwicanyi no mu gihugu cyose Roof akaba yasavye kuri uyu wa mbere ko urubanza rwiwe rwo kunguruzwa yamara nta vyabona yashikirije amatohoza yasabwe gukogwa ko kubijanye n'ingorane zo mu mutwe akaba nayo nyene yarayahakanye Dylan Roof yagirwa n'ivyaha 33 hari mu icaha c'amacakubiri gihanwa ku rwego rw'igihugu ari naco catumye acirwa ubwo gupfa
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Mu Burundi muri zone Makamba komine Rusaka intara ya Mwaro habonetse amagufa y'abantu bishwe kera mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na buramatari wa Mwaro Jean Marie Nyakarerwa utangira mubwira ko abo bantu bataramenyekana
Oya ntibaramenyekana kuko nahantu abafundi bariko barataba ikibanza cyo kubakamwo ishuri ry'imyuga niko rero guca bubuka ahantu hahambwe abantu batari bake ngabo amagufa ringaho n'utuko turaba gusanya ne tushobora kugira ngo tuzashingurane iteka nayo wondeho bari amagufa amaze igihe kitari gito
ni nk'abantu bangahe mugereranije
ndi bari bwaheze kwimba kuko bakiko barimba hari amaze gutobwa ubuhanga bushika nko kuri butandatu mbwa wabona ko horeho namagufa menshi y'amaboko n'amaguru biri hamwe urana ko byahambwe hamwe
None se murebye sinzi niba hari ibizamini byakozwe cyangwa se nk'itsindi zakozwe kugira ngo hamenyekane igihe abantu babashobora kuba bariciwe
Ibyo nivyo umuntu agiye gukora n'ivyo abari ha abantu bashobora kugira ati twe twarabuza abantu barashobora kugira babisabe kugira bamenye igihe abo bantu babariciwe mugabo muri ibi biheruka ritwa umuntu yogevuga yuko hari ha abantu barahambwe mu aho hantu wana kora magufa amaze gihe kirekire gose
aho ni muri zone Makamba aho muri komine Rusaka hari ikintu se mukeka nk'imirwano yabarahabereye cyangwa se ikindi kintu cyatuma ayo magufa yabonetsa aho hantu
twe twashitseho mu kanya gaheze mugabo twari ko turabaza yuko hari abantu baba bafise nkababa muri mu cyunga rero twari ko turabaza yuko turagerageza gutohoza kugira tumenye yuko hoba hari imirwano yoba yarabayeho ico gihe kandi cyo tuma hari abantu baba barapfiriye ho nga urabona ko hari abantu bahambwe bari hamwe
muravuga ko ari mu cyobo kimwe cyangwa se nibyo bitandukanye
oya ni cyobo kimwe kuko n'ubuhanga buri hamwe burunze hamwe n'amagufa y'amaboko n'amaguru ubona ko biri hamwe byose
none se aho hantu nyakwambura amatari ni mu itongo rya leta ni mu itongo ry'abanyagihugu cyangwa hateye hate
bitongo ya komini ni mu kibanza cha komini kuko ni nyuma ya zone nani metero mirongo ibiri zihari ni nyuma ya zone nyene aho inyubako za zone aho ziri ahantu bari barateye icyayi
abantu batumva bashobora gutangara ko muvuze ko ari nyuma ya zone nuko ko ari ahantu hatari kure cyane hatihishe byashoboka bitese cyangwa byakumvikana ko muvuze ko ari amagufa amaze igihe kinini cyane ko nta muntu na gato waba warigeze amenya ibyahabereye
ibyo nibyo rero twari ko turababwira yuko umuntu agiye gutohoza amenye yuko ho bari imirwano yabereye ngaho cyangwa ingene ibyo byaragenze kuko n'abantu batangaye kubona bashobora kubona bariko bararaba aho bokubaka ikibanza cy'ishure y'imyuga bagaca bubuka ahantu hahambwe abantu bangana gutyo ikinogo kimwe
nubwa mbere mu buri bintu nk'ibi aho muri komini Rusaka aho cyane ngo muri zone Makamba
yego washaka no mu ntara hose nubwa mbere tubonye ibintu nk'ivyo byo twabonye mu muri komine Rusaka kuri zone Makamba ni nyezi na kuri zone Makamba niho bya niho hari ibyo bintu
ndabashimiye cyane Mburamatari Jean-Marie Nyakarerwa ku bisobanuro muduhaye kandi tuzakomeza turebe ko twavugana ku bijyanye n'iki kibazo cy'amagufa yabonetse aho muri zone Makamba komine Rusaka
yego murakoze
mu Burundi kandi umurambo wa Emmanuel Niyonkuru waraye ushyinguwe iwabo mu ntara ya Bubanza Niyonkuru yari umushikiranganji ajejwe ibidukikije w'u Burundi yishwe arashwe mu ijoro ry'ubunani Eloge Wilika neza yari mu muhango y'ishyingura araduhiye inkuru
Umukamaniwe mungere wanje nacho
Ari mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda komine Gihanga intara ya Bubanza ku birometero bidashika 10 mu burengero bw'igisagara cya Bujumbura niho hashinguwe Muhise Emmanuel Niyonkuru yahoze ari umushikiranganji ajejwe ibidukikije imbere yo kumufuba habanje kuba imisa muri katedrale ya Jina Mundi abategetsi batari bake bari bayitavye harimo president Nkurunziza Musenyeri Anatole Rugarinyange icyega cya Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura mu nkuka ya misa yasabye Imana gukura ubwicanyi mu mitima y'abarundi
turacyafise intambamyi turavye ibiba aho gukora ineza dusanga ikibi aricyo kiriko kiraba aho gukiza ubwicanyi aho guhezagira usanga abantu bavuma turica no kwa kubuzima bagenzi bawe none kuri aho hose tubona ubwicanyi dusaba Imana ishobora byose ihindura imitima y'abantu bahiga kuniga abandi ikubura ubwicanyi mu mitima y'abarundi kandi turica buke buke mu kugirira n'abandi bimwe bigaragara ku buryo bwinshi ariko byinshi bihera mu majambo amajambo mabi yo gutukana kwambura gahuza abandi tuyirinde
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaserukiye leta yavuze ko ubutwari bwa Niyonkuru yamanye kuva akiri muto aribwo bwatumye yizerwa n'umukuru w'igihugu mu kumushinga amabanga Gaston Sindimo yanemeje ko kuri ku rupfu rwiwe kuzoje habona vuba
umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yatwawe n'urwakarago yapfuye arashwe yishwe n'abagize ubwicanyi ubuhizi ibibazo byerekeye urupfu rwiwe ni byinshi ntawuzi icyo abo bamwishe bamujijije Nico gituma leta y'u Burundi isavye ishimitse ko ubutungane bwokora ko bushobye kose abicanyi baronderwe bafatwe kandi bahanwe ivyakarorero leta y'u Burundi iraremesheje umuryango w'umushikanganje Emmanuel Niyonkuru tuwemerera ko ukuri kuzoja ahabona vuba
uko kuri umuryango w'umuhisi wagukeneye ariko wabuserukiye yavuze hanini kuguhora baguteze ku Mana
turashima ishaka ubukerebutse nubwira inzego zijejwe amatohoza ziriko zirakorana mugabo kandi tukaba tuzi yuko ukuri kuri irigandagurwa kuzwi n'Imana n'abamugandaguye urubanza rero twibaza ko ruzosasa hari Imana n'abamugandaguye bakimenyanira kuko umuntu nkurya yari yaranse no kwakira abajejwe umutekano bamugendanira kubera yavuga ati jewe nta muntu n'umwe ndugwara sinumva rero ko nanje yari uwo ndugwara umuntu nkurya mwese muri ngaha n'abatari ngaha bahuriza ko bakavuga ko ari ntungane umuntu nk'uyo n'ukuri arahuma
Umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yari yavukiye muri komine Rutegama intara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri. Imbere y'uko umushikiranganje yakoze mu ibanki nkuru y'igihugu imyaka ishika mirongo ibiri n'itatu kuva yishwe arashwe mu bucagucagu bwo ku itariki ya mbere ku kwezi, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yemeza ko abantu batandatu aribo bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Mu itangazo yasohoye ku wa gatandatu w'indwi iheze, Sylvestre Nyandwi yavuze ko amatohoza aheze abo bantu bagizwe n'abagabo bane n'abakenyezi babiri bazoca bashengezwa mu Rukinja. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, abaturiye imwima ya Nyanza hateganywa itabarizwa ry'umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa barabwira Ijwi rya Amerika ko bababajwe no kuba bataramenyeshwa amakuru yo kubijyanye n'imihango y'ikiriyo ndetse no gutabariza umugogo w'umwami Kigeli. Ejo Eric Bagiruwubusa yari yagiye imwima aratubwira uko bimeze.
Mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aha rero ni mu murenge wa Busasamana hafi imwima y'aho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimikiwe. Kuri uyu munsi rero umuryango w'umwami wari watangaje ko haza gutangira ikiriyo, biragaragara ko nta kibiranga, abaturage bakomeje ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Uyu munsi byari byitezwe ko hano i Nyanza hatangira ikiriyo kubera ko umwami yaratanze. Ibyo bintu hari icyo ubiziho?
Simbizi. Hari impamvu ntabizi, ni uko nyine batabimbwiye ngo mbe naje hano, aricyo cyanzanye ndi umugenzi ndigendera.
Ishusho rusange iri imwima ya Nyanza no mu gihugu hose ni iyo, kuko bigaragara ko bisa nk'aho nta cyabaye. Magingwa nta mugenzo n'umwe gakondo wakorwaga iyo umwami yabaga yatanze mu Rwanda urakorwa nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Amakuru y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, benshi mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda baremeza ko bayamenye bayakesha ibitangazamakuru. Iby'umugogo w'umwami wageze i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nabyo barabikesha ibitangazamakuru, kandi bakeneye kumenya igihe cya nyacyo bazamutabariza. Ingingo na n'ubu ikiri mu bwiru.
Amakuru dufite ni ayuko yageze i Kigali ku kibuga cy'indege saa saba na cumi n'itanu, ariko umunsi wo gushyingurwa nyirizina ntabwo turawumenya. Ni ryari? Niba hari ikintu ubiziho wagira ikintu tubwira nk'abantu duteraniye hano?
Narinze ahubwo nk'abantu b'Inyanzi mwima ko mwabimenye.
Twe nta kintu turabimenyaho. Ni ukubyumva gutyo ku mateleviziyo, ku maradiyo, ku ma YouTube gutyo, ariko ntabwo umunsi nyakuri turawumenya.
Uyu ukomoka mu karere ka Huye nawe twahuriye i Nyanza, amakuru ajyanye n'imihango y'itabarizwa ry'umwami yasoma kuri interineti.
I Huye rero nta kintu babitugejejeho, gusa kuri YouTube hari ahantu nasomye ngo kera babiteguraga mu gihugu cyose. Igihugu kiramutse kibiteguye bikaba ok, cyatubuza kukijyamo, kuko yatuvuyemo yatugiraga inama gusa twaramwumvaga, ariko ntabwo twari tubashije kumubona, ariko twaramumenye. Ubwo rero biramutse bibaye nta mpamvu yo kubipfobya, tugomba kubyubahiriza by'ukuri.
Tuvuye mu mujyi wa Nyanza twakomereje urugendo rwacu imwima. I Nyanza mu Rukari hahoze ari ibwami Magingo yahahindutse imwe mu nzu ndangamurage y'u Rwanda. Abatuye imwima nabo amakuru bafite kwitanga ikiriyo n'itabarizwa ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ntatandukanye n'ay'abatuye ahandi. Batewe ishavu no kuba amakuru yaba y'ikiriyo cy'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa n'itabarizwa rye akomeje kugirwa ubwiru. Mva nk'uyu mukecuru.
Nta bintu na kimwe tuzi.
Abantu muturanye n'ibwami?
Ndetse rero nkubwire, ikiriyo rwose ibintu murimo biri mu ibanga, ku buryo nareye numvise umwana ufite akaradiyo ajya nta niyo mbangira, bavuga ngo nta nibwo bari bavuga igihe bazamushyingurira. Ubwo rero iby'ikiriyo ntabwo byasohoka, ntabyo tuzi. Cyakora muri radiyo runwa numvaga bavuga ko bazagikorera mu Rukari, ariko ntabuze umunsi. Byose ntabyo tuzi, ntabwo tubizi pe. Ibintu byanyu biri mu ibanga, cyakora radiyo yanyu iravuga niyo ipfa kutubwira.
Abandi
se ntabyo twumva. Iradiyo niyo yanabivuze ko umugogo wageze mu Rwanda.
Yakomeje asaba agira ati,
none se buriya babitangaje igihugu cyose kikagaragara bakamushyingura? Abuze Rudahigwa ashyingurwa ukuntu abantu bari bahari.
Wari uhari?
Nari mpari. Nari umukobwa ariko nari mpari. Abuze abantu bari bahari. U Rwanda rwose rwari rwari.
kanyo ni yamaze iminsi nk'iyo yamaze ndumva yarapfuye ari kuwa gatanu niba hatari kuwa gatandatu bamushyingura ari kuwa mbere ariko abantu bose urwanda rwose rwose urumbana babitangaje yego hariho abatabyishimiye ariko babyishimiye bakaza
Hari abatuye mwima bakunze kubwira ijwi rya Amerika ko imihango y'ikiriyo ku mwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa iri gutegurirwa inyanza mu Rukari gusa ijwi rya Amerika igeze mu Rukari abakozi b'inzu ndangamurage bayitangarije ko ntacyo babiziho bakomeje imirimo yabo uko bisanzwe iby'ikiriyo n'imihango yitabarezwa biri mu maboko y'abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa kuri uyu wa mbere umugogo w'umwami Kigeli mu Rwanda bwana Medard Rutijanwa wavuze mu izina ry'umuryango yatangarije ijwi rya Amerika ko mu nama ya komite ishinzwe gutabariza umwami yafashe umwanzuro ku kiriyo cyagombaga gutangirira inyanza kuri uyu wa kabiri hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko kuri uyu wa kabiri umunsi kiriyo cyagombaga gutangiriraho bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bagiriye inama inyanza biga ku buryo bigomba gukorwa gusa nitwabashije kubona ku murongo wa telefone ngendanwa Rutijanwa uhagarariye umuryango ngo aduhe amakuru arambuye ku bizakurikira kugeza ubu ntagihindutse umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa waruhukirijwe mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali mu murwa mukuru wazatabarizwa imwima ya Nyanza ari naho yimiye ingoma ibi ni nabyo bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza muri Amerika yafashe nyuma y'impaka ndende ku bagize umuryango batemeranyagaho yatabarizwa akabagira ubusa ijwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Perezida Obama azatanga ubutegetsi mu minsi 9 iri imbere. We kimwe n'abandi bakuru b'igihugu 13 bamubanjirije nyuma y'imyaka 8 amaze ari ku butegetsi, nawe azagira ikigo cy'umurage we cyitwa Obama Presidential Center. Ubu kirimo kirubakwa mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere y'icyemezo cyo kubaka iyi ngoro muri Chicago, kaminuza enye zari zamusabye kwakira iki kigo arizo University of Chicago, University of Illinois at Chicago, University of Hawaii na Columbia University. Obama Presidential Center irubakwa ku bufatanye bw'umuryango udaharanira inyungu Barack Obama Foundation washinzwe mu 2014 na kaminuza University of Chicago. Barack Obama yahisemo gushyira iki kigo mu gice gikennye cyitwa Jackson Park South Side, we n'abayobozi bibanze bizeye ko iki kigo kizahateza imbere kubera bamukerarugendo n'imirimo izavuka bigiturutseho. Kuki Perezida Obama yahisemo kubaka ikigo cy'umurage we mu mujyi wa Chicago? Igisubizo turagisanga ku rubuga rwa internet Obama Foundation. Baragira bati mbere ya Washington habayeho Chicago, umujyi wagize uruhare runini cyane mu buzima bwa Perezida Obama na madamu we Michelle. South Side muri Chicago niho amateka basangiye atangirira. Niho Michelle Obama yavukiye kandi yakuriye, ubwo yitwaga Michelle Robinson amazina y'ababyeyi be. Niho we na Barack Obama batangiriye gukora akazi kabo umwe mu rwego rwe undurwe. Niho bahuriye, barakundana, barahasezeranira, bahabyarira kandi bahanarerera abana babo babiri, Malia na Sasha Obama, kugera baje i Washington muri White House mu 2009. Ubuzima bwa Obama muri politiki nabwo bwatangiriye mu mujyi wa Chicago. Mu 1997 niho yatorewe bwa mbere kwinjira muri Sena ya Leta ya Illinois iri mu murwa mukuru w'iyi leta Springfield. Yayimazemo imyaka 7 maze mu 2004 abaturage ba Leta ya Illinois bamutorera kwinjira muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Nayo yayimazemo imyaka 4 gusa atararangiza manda ye y'imyaka 6 abatangiye kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyicaro cye gikuru cyo kwiyamamaza cyari Chicago. Amaze gutsinda amatora ya perezida wa Repubulika mu kwa 11 2008 niho yavugiye ijambo ry'insinzi imbere y'imbaga y'abantu 240,000. Kuri Obama na madamu we, Chicago niho mu rugo. Gusubirayo no kubaka inzu y'umurage we ni uburyo bwo gukomeza gukora akazi bahatangiriye no kwishyura rubanda ibyo babakoreye byose byatumye baba icyo bari cyo kugeza ubu ngubu. Ikigo cy'umurage Obama Presidential Center kizuzura neza mu 2020 cyangwa mu 2021. Kizatwara amadolari arenga miliyoni 500, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 41. Iyo nzu ndangamurage izaba irimo igice cy'ibitabo, inyandiko, amafoto n'amashusho byaranze ubutegetsi bwa Perezida Obama. Izaba kandi irimo igice ndangamurage nyirubwite bita muse cyangwa se museum n'ibindi byose bigaragaza ubuzima bwa Barack Obama. By'umwihariko, ikigo cy'umurage Obama Presidential Center kizaba kimeze nk'ishuri ry'igitekerezo ibya Obama byose byubakiyeho impinduka change muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu isi yose. Ese abantu bazajya bahura na Perezida Obama mu kigo cy'umurage we? Umuyobozi wa Obama Foundation ati azajya aza kenshi, abantu bazajya bahura na we ku buryo butandukanye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nagihumurije, ndabashimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi, aho umukino wa nyuma w'irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cyitiriwe ubumwe bw'Abarundi uzahuza Vitalo na Message Ngozi. Evariste Nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro.
Imigwi izokina urukino rusoza ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umwe bw'Abarundi irazwe kuva ku muhingamo w'uyu wa kabiri. Uwa mbere ni Message Ngozi watsinze Musongati w'igitega mu cya kabiri kirangiza kimwe ku busa. Urukino rwabereye ku kibuga cyitiriwe umugano wa Ludovico Rwagasore. Icaba abacu mumenyereza wa Message Ngozi Rukundo Jean de Dieu ashima ko imiyabaga y'uwo murwi ishitse mu rukino rwa nyuma, ubwo nago bagiye kugitegurira bihagije.
Gutsinda Musongati wari umunezero ukomeye kuri twe, kuko ni match kinya championa umpera mapure twari turi kumwe muri amapure yi coupe du président turi kumwe yadutsinze 1-0 umba kwikuramwa muri demi finale numunezero kuri twe.
Mbega urukino rwa rworoshe
ukino rwa Musongati ngira ya goro ha murabona Musongati ni equipe nziza uravye no kuri classement ya championa iri mu bibanza vy'imbere kandi ifite abajoere d'experience ni equipe nziza muri make. Kuyitegurira niweza ko umwanya uracahari kuko ubu samedi turatangura phase retour tuzobandanya tu prepara tuvanga prepara nama match ya championnat twa turakina uko murazi guhera ubugera aho tuzarokira competition tuzokina 5 journées mvuga 5 journées mu ndwi zibiri ni nusu nama match menshi. Kuri ivyo rero nibaza ko azaza kugira finale turi muri bain ya competition kuko competition tuyisimbiramo a partir de ce samedi.
Ihiganwa ritoroshe gutwara igikombe cy'umwe bw'Abarundi, umuntu yavuga yuko rero Message Ngozi igikombe izo gitahukana.
Ubu aracarikira rero mugako twashitse finale byose biracashoboka kuri twe, mugako turarinde ntaho girisha atangaza kuko murazi football ivyayo byemera ubibonye, mugako twashitse finale turagifite ko gihande.
Wa kabiri ni Vitalo nawo nyene watekereye Lydia Ridike kimwe kubusa mumenyereza Vitalo Francis Haringingo yakiriye neza insinzi ishikanye mu rwamenyereza ku rukino rusoze rihiganwa. Umumenyereza yabwijwe rya Amerika ko atabwo bafise kuri Message Ngozi bazohura mu rukino rwa nyuma.
Uravye ngene urukino rwagenze qualification tukeje abakinyi ku butwari na determination berekanye muri match kugira dushobore gutahukana intsinzi.
Intsinzi yabonetse mu gice cya mbere, mbere mu gice cya kabiri habuze iki kugira ngo ntirikunde mu gice cya kabiri?
Murabona ko match itari yoroshe na Lydia Ridike, murabona ko ari umugwi ukomeye no muri championnat umugwi muto. Ni match muri deuxième mi-temps iri diskite cyane, murabona ko bagerageje kudusatira natwe tukagerageza kuzibira neza ariko tuguma twataka. Je nibaza yuko mu gice cya kabiri habaye mikenyuro myinshi ku buryo abona ko mu mpande zose machi iri ekilibre.
Ntabwo wamufise ko muzosubira guhura na Message Ngozi mwarahuye ku mwaka uheze irabatsinda, n'ubu mugiye guhura ntabwo wamufise mugiye iki mugiye gukora?
Sinovuga ngubwoba je ndavye umugwi dufise ndibaza ko atabwo batwogira, naho umugwi wa Message ari umugwi ukomeye turespekta cyane, ndibaza yuko tuzogira ibishoboka byose kugira dushobore gutahukana iki gikombe cy'ubumwe.
Mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu mu cicaro ca mbere ryari ryarahagaritswe kubera ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umwe bw'Abarundi bitekanijwe ko rizosubira gutangura mu mpera z'ino ndwi turimwo. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza, mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.